Puis, nizouit à Amérique. Zubita Amerika liwa ndanya kwa shikizibiga ni urutia gyo mkiluni na mkinyarwandi Washington DC ni wenezo shutimu duteza matui walikuwe na Fideni Yongabo ndabaha ikaze mbiga ni urutia chuzi kuhisa
umana katari kugenda na wakatari kuzutia tugirangwara ajaraje turamushaka turamubu yune sindiko na geku ihagarika une umurambogwe guraho gutari humutwe nibwo natabaje batura.
Uyo n'umuvyeyi wa Pascal Ndayisenga w'imyaka 24 yaraye yishwe bamucizosi. Uyo ngo yabaye mu mugwi w'abinjiza urumogi mu gihugu mu mpisho mu nyuma arabivamwo aho ni mu Rwanda, yavyikekwa ko yishwe nabo bakorana. Tubafitiye n'izindi nkuru ku nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta y'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko itegekanijwe kubera yarusha muri Tanzania ku itariki 13 z'ukwezi kw'11 kundwi yahariwe ingoma mu Burundi yasozerewe mu gihugu hamwe no kumwimba udashemeye umuceri mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi. Aho perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yashikirije urwandiko avuga ko inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko izoba nk'uko bitegekanijwe. Perezida Museveni avuga ko yabonye ikete perezida w'u Burundi Petro Nkurunziza yamurungikiye ku itariki 24 z'ukwezi kw'11 muri uyu mwaka. Iryo kete ryasabye ihigizwayo ry'inama isanzwe igira ya 20 y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko. Ivyo kugira leta y'u Burundi ronke umwanya wo kwitegura no kwitaba iyo nama. Iyo nama itegekanijwe kubera mu gisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania ku itariki 30 z'ukwezi kw'11. Perezida Museveni avuga ko leta y'u Burundi yari izi ibibazo bizokwihwezwa muri iyo nama, kandi ko ivyo bibazo vyaganiwe mu nama zitandukanye ku rwego rw'abashikiranganji b'umuryango w'ibihugu n'amareta muri Afrika mu buseruko. Amenyesha ko abaserukira leta y'u Burundi bari muri izo nama. Perezida Museveni avuga ko ibiro vy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko bizaba byakoresheje amafaranga atari make mu gikorwa cyo gutegura inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta muryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko. Amenyesha ko kubera izo mvo gusibisha iyo nama vyogira ingaruka zikomeye ku bijanye n'amategeko hamwe n'amafaranga ku biro by'umunyamabanga mukuru, ibintu avuga ko bashobora kwirinda. Museveni avuga kandi ko gusibisha iyo nama bitari mu nyungu z'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko. Arangiza avuga ko arindiye kubonana na Perezida Nkurunziza mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko yo ku itariki 30 z'ukwezi kw'11 umwaka w'ibihumbi 2018. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda abagizi ba nabi bataramenyekana bishe umugabo w'imyaka 24 bamucizose. Uyu ngo yabaye mu mugwi w'abinjiza urumogi mu gihugu mu mpisho mu nyuma yaho birabivamwo birakekwa ko yishwe nabo bakorana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Agiye kubona hari ingo masaa 12 n'igice za nimugoroba. Mbwira umwana ata kuvura gutaka ngo ufite inyota, kandi mfite amafaranga 400, genduzane twamusanze tubiri, uranywa kamwe nanjye nywa kandi.
Uyu ni naye Shari Marceline, umubyeyi wa Ndayisenga Pascal warayishwe n'abantu bataramenyekana. Umubyeyi wa nyakwigendera agaruka ku byabanjije urupfu rw'umuhungu we wari umaze amezi make akoze ubukwe.
Umwana aragenda n'undi mwana waha wari umuherekeje akizana ubwo bucupa bubiri, abwira uwo mwana mbese wamberekeza mama akajya kugusomya. Umwana ni muri ka kavura aravuga ati kada njyewe imvura igiye kugwa kanze nihute nje mu rugo ndakibaza ubwo umwana katari kugenda na wakatari kuzutya tugira ngo arajaraje turamushaka turamubura. None sindiko nagiye kwihagarika none umurambogwe guraho gutariho umutwe nibwo natabaje abaturage. Nizo nzoga yarake zifite mu mufuka abamutereye banasanza kizifite mu mufuka. Ntago yigeze gutabaza nibo bari bamunize bakamupfuka n'ikindi, ntago ibyo nabimenye. Ariko tukaba tunakeka ko ari uwo mani iriho wabikoze atumye abo bantu. Yari afite umugore amusigiye inda ya mbere.
Ubuhamya butandukanye bw'abaturanyi ba nyakwigendera bugaragaza ko urupfu rwa Ndayisenga rufitanye isano n'ubucuruzi bw'urumogi. Barakeka ko yaba yishwe nabo bigeze gukorana bavana urumogi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwinjiza mu Rwanda rwihishwa. n'itsinda bavuga ko rifite umuyobozi bakorera witwa Maniriho ari nawe bikekwa ko yamwishe cyangwa akamutereza bakimukorera bakamwica. Bavuga ko Ndayisenga arimo Maniriho bazanira gurumogi yarasigaye afata nk'ikigande kandi agatinya ko bazahishura inzira banyuzaga mu rumogi.
Uwo mugabo wamwishe yitwa Maniriho kuko ubwa mbere yabatumyeho mbese kubera iki batagikora akazi ko gucura urumogi
yarabakoreshaga
noneho baza kubyanga. Babyanze rero ahitamo kubahamagara ngo nibaze bavuge impamvu babyanze. Bahageze kuri afite na kabari ngo nibabahicu yatanze amacupa ne ngo bari kunywa. Mayaho bigeze hagati yari yatejeje igitero cyo kubakubitira umwo bakabica ngo ku buryo batazajya batanga amayira ahantu ho baca. Gure uyu munsi ndani Mr. Tishize
Romani rwose asanzwe ashora urumogi
cyane n'ikirangirire.
Inzego zishinzwe umutekano zirahamagarira abaturage gutanga amakuru hakiri kare yabo bakekaho gucuruza ibiyobyabwenge no kumenyekanisha abafitanye amakimbirane kugira ngo bakurikiranirwe hafi hataragira abavuza abandi ubuzima. Inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakoresheje uburyo bwo guha abaturage udupapuro buri wese akandikaho amazina y'abazwiho n'abakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge. Bakusanyije utwo dupapuro maze basomera amazina mu ruhame abasaga 70 bahise batangazwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatubwiye impamvu bahisemo gukoresha ubu buryo.
Mbere na mbere ni uko nyine habaye ubwicanyi bushingiye ku itsinda n'ubundi rikosha isanzwe rikora bibi bacora urumogi. Niyo makuru tumaze kumenya. Mu by'ukuri muri aya mazina bari gucora ahangaha hari abari n'ubundi hari abamaze gufatwa ku makuru yari yatanzwe n'abaturage. Hariho n'abari iwawa, hariho n'abakurikiranywe no ku bindi byaha, ariko twifuje yuko batubwira amakuru yose noneho kugira ngo duhere ruhande noneho kuri abari gusoma barashyirwa imbere y'abaturage kugira ngo batazamo kugira uwo babeshyira noneho nabo biregure. Ariko noneho n'abaturage babyemeze, nibamara kubyemeza habeho gukora dosiye babijyanisha ndetse n'ibiki cyacya habereye.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukomeza uburyo bwo gushaka amakuru mu baturage kugira ngo abafite aho bahuriye no kwambutsa urumogi no kurucuruza bose bafatwe kandi bahanwe hisurwa amategeko. Bamwe mu bakekwaho kwica Ndayisenga Pascal baburiwe irengero, bikaba bikekwa ko bahise bahungira mu gihugu gituranye cya Congo aho bafite abandi bakorana mu bucuruzi bw'urumogi. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu dufatwa nk'amarembo ibiyobyabwenge byinjiriramo kurusha ahandi, cyane cyane iby'urumogi. Meya Habyarimana avuga ko hafashwe ingamba nshya mu guhangana n'ibibazo by'ibiyobyabwenge n'amagendo.
Kugira ngo ni nayo mpamvu uri muri iyi minsi turi gufata benshi, yaba ari abacuruza urumogi, abaruvana muri Congo ndetse n'abandi bakora ubucoracora busanzwe. Abaturage ntabwo batinyuka kuvuga neza, cyane cyane abo batuye ku mupaka, cyane abo bantu bakora ubucoracora. Ubu twashyizeho uburyo abaturage bari gutanga amakuru mu buryo butababangamiye cyangwa se bushyira mu kaga umutekano wabo.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza kuri iyo nkuru. Mu Burundi indwi yahariwe ingoma yasozewe mu gihugu. Ibirori byo gusozera iyo ndwi byabereye mu ntara ya Gitega habereye ihiganwa ry'umurisho ryabuje intara zose zigize Burundi. Ibindi kuri inkuru turabishikiriza na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Umugwi wa mbere ni Gitega. Ingoma z'Igitega ziriko ziravuga sinzi abazivugije kera cyangwa abazibonye kera murabizi. Ngira ngo inzo zonyine zivuze uyumvira mu birenge ikaduga mu mutima. Bariko baravuza ingoma urabona nta n'inguvu bashiramwo. Ni urabona ko ari imico n'ubumenyi kamanye n'abasambanye mu maraso.
Uyu mumva ni Dismas Nyiranyibagira yararongoye umugwi ujeje gutanga amanota mu higanwa ry'ingoma ku rwego rw'igihugu ryabereye mu gisagara cya Gitega. Iryo higanwa ryasozera indwi yari ingoma ryuguruwe mu ntara ya Muramvya. Hagati mu Burundi hari ku wa mbere w'indwi heze Joseph Butore, ikigera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yavuze agaciro abarundi baho muri show w'ingoma haba mu Burundi canke ku isi yose.
Kuva kuri basokuru ingoma zamye ari kimenyetso c'amahoro n'ituze mu gihugu cacu, zigatera iteka Burundi. Ubona ko zamye zubashwe kuko zavugirizwa se Barundi gusa, zikongera zikavuzwa ku minsi mikuru ihambaye nko ku munsi w'umuganura. Nico gituma rero igenekerezo rya 2026 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 umurisho w'ingoma zacu wanditswe ku rutonde rw'itunga ndangakaranga rw'isi yose rw'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO.
Perate niyo nguru mushikiranga njugu waruka ingino ni micho kama na wanyene yavuza kamaro kingoma mu micho kama iburundi
nisingiro jumu vano mngiza ingingi itera mbere mungo mumakomine munara na mugihugu chosu
Itegeko ry'umukuru w'igihugu inimeri jana akarongo gakitse amajana 35 ruhuma umwaka w'2017 byashize umurisho w'ingoma kuba inkingi y'amahoro ubumwe n'iterambere mu Burundi indwi yahari w'ingoma yatangwe guhimbazwa mu mwaka w'2017 ikazokwama itegu guko umwaka utashe mu irushanwa ryabaye no munsi igisagara ca Bujumbura ico cyakurikije intara ya Gitega na intara ya Bururi niyo yabaye ya nyuma mu intara ya Makamba ya Kigiga Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwi rya Amerika.
Bakubwijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi kandi abarimyi b'umuceri mu mwonga wa Nyavyambo mu ntara ya Kirundo bavuga ko biteze umwimbu udashomeye mu irima ry'umuceri riheruka agakoko karya umuceri guhera mu mizi niko kabangamye ico giterwa muri uyo mwonga watunganijwe kijambere ku miliyaridi zika kuri 15 mu mafaranga y'amarundi donido kuri inkuru dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Aba komite ya 13 bashasha abagize umugwi wo kumenya ukuri no kurekura ya Sever bemejwe ni nama.
What? Radio Rika i Washington DC mwandanya kudukurikirana mu biganiro vyacu i Washington DC muri studio ya 17.
Banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 95 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mutwihanganire rero inkuru ya Jean Bosco ntizishoboye kuyibashikiriza muri uyu mwanya ariko turabishikiriza mu biganiro byacu bikwirikira. Kuva ibiganiro by'inshuro ya gatanu birangiye mu mpera z'ukwezi kw'icumi ku byerekeye Burundi atakintu kiboneka kibivuyemo abahuza mu biganiro by'Abarundi ntibicaye barabandanya kuraba ukuntu ibibazo bya politiki mu Burundi vyotorega umuti. Arategekanirwa inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere mu minsi iri imbere mu kiganiro ce sharangiye mukanya genzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye ambassadeur Edouard Bizimana hamwe na Onesime Nduwimana muvugizi w'urunani Senared kukuntu babona iyo nama y'abakuru b'ibihugu yimirije. Reka dutangure dutega amatwi Onesime Nduwimana.
Inama twibaza yuko sinibaza mbere ko inama idasanzwe kuko itariki 31/11 buri mwaka ni nk'umunsi witiriwe akarere ka Afurika y'Ubuseruko. Tukibaza rero ko ari itariki isanzwe izi munani bavuga ngo ni inama idasanzwe ngira ngo ni inama idasanzwe ku Burundi kuko ari itariki tubona yuko ikibazo cy'u Burundi cyari gikwiye kwicarikwa cyangwa guhagurukirwa bimwe bikwiye kandi bimwe biboneka kuko Uburundi buriko buraba intambamye mu karere, buriko burabera intambamye Afurika, buriko burabera intambamye amakungu ku karere hoho buhoro buhoro bugenda buba igitutsi kandi biratubabaza cyane nka twebwe Abarundi. Hari n'Abarundi bamwe bamwe cyane cyane abakiri bato basigaye bumva kwitwa Uburundi boza barahesha kandi aho kuhesha twe tubanura tuti ahubwo nibahangane nibazo bihanze urundi kugira ngo urundi uve mu magume
ikintu mwifuza mwebwe
bira yuko inamike gutangura twivira yuko abakuri b'ibihugu byo mu karere bakwiye kubona yuko ikibazo cy'urundi kitategeza kunanirana kuko ari ikibazo bisanzwe coroshe gifatiye kungorane ariko ishu yazo isanzwe ihari kuko ari nyishu yatorewe yatowe haciye imyaka itari mike imyaka igera kuri 18 igihe hasinywa amasezerano y'Arusha
onezime ikintu b'Imana ikintu kikwemeza ko akarere kazoshobora gutora inyishu z'abarundi ku bwabo hagati yabo byabananiye niki
nta kintu na kimwe kibitwemeza ko bazotora inyishu ariko babishatse iyo bishyiramo kugomba kuva kera umuhuza w'abarundi ntabitererana umufasha umufasha nawe ntabifate nk'ibintu bisanzwe bagashyiramo ingufu kuva bigitangura iki kibazo kiba cyaraheze kuva kera cyane
reka ndabona na ambasaderi Edward Bizimana ashitse ku murongo muriwe neza ambasaderi Bizimana
muriwe neza
murakomeye
yego n'amahoro
yego mina shaka namwe mubanze mugira icyo mutubwiye cyane cyane ku mishi ku byashitse mu ntuheze harabaye ibintu byinshi cyane rwose aho umwunganirizi mu biganiro by'abarundi yashikirije raporo icegeranyo cy'ukuntu ibiganiro byagenze akagishikiriza umuhuza mukuru perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni hanyuma nawe agatuma ko inama itariki 30 y'uko kwezi ariko tukumva ko n'u Burundi buri ko urashaka ko iyo nama yokunguruzwa ibyo bintu byose mwebwe mubibona gute muri inara yibonye muri politique ibyo byose bisigura iki ikintu mwiteze muri iyo nama y'abakuru bihugu n'iki
ego murakoze cyane naho mpere ikiganiro hagati sinumvise neza ibyo abo mwatumiye dusanga ikiganiro bavuze mugabo nibaza yuko umuntu aravye ingene byagenze Burundi ntibwagiye kubera imvo bwashikirije kandi zumvikana hanyuma nibaza yuko nafashe ikiganiro umuntu ariko aravuga ko ubundi ari intamba myinshi sinibaza ko icyo kintu ari cyo kuko nta ntamba Burundi buteye mu karere kandi nibaza ko nabashinzwe ibyo biganiro babibona gutyo kuko simbona neza icyatumye uwo muntu avuga gutyo hanyuma nibaza yuko ibiganiro bizobandanya nkuko abarundi babivenyereye hanyuma ngira ngo bazofata icyumviro kibereye gihuza abarundi bose bashobora guhurira ko kuko nibaza ko ikiraje ishinga ari umuhuza ari abarundi ari ababanyi b'abarundi ari uko akarere ko guma gatekanye nkuko kari abarundi nabo bakaguma nabo nyene bari mu mahoro kuko kugeza ubu simbona igituma umuntu avuga ku Burundi buri ntambamye mu karere
ambasaderi Gamariere ndabuzaniye kamuri narayibonye muri politiki kana mu vyerekeye imigendanire ikintu mwiteze muri nama y'abakuru b'ihugu ni aba kugenekezo rya 30 canke kwindi kurindi genekezo ni nkikihe mwihweje ukuntu ibiganiro by'abarundi byagenze
murakoze kandi nabashimiye ko mwantumiye nogenda ramusaba shinga ntahe onezime ndo w'Imana n'umushinga ntahe ambasaderi Edward Bizimana ubwa mbere nagira nibutse uko numva ibintu inama mukuru y'igihugu cya Uganda yahamagaye itariki 30 ni inama isanzwe y'akarere ariko hari ikibazo cy'u Burundi kiri mu rutonde rw'ibibazo kwiga ni inama isanzwe rero inama idasanzwe bwa kabiri mushanari meze yavuze ni ikibazo cyoroshye cy'abarundi tumaze imyaka irenga 3 ubu hajya nta kintu cyoroha iyo umuntu apfambuye ugutuje wenyine mu Kirundi ugutuje wari wikoreye akagutuza abakwambuye kuko ababujije urugendo rwawe ko rubandanya nticoroshe rero kiragoye no kwitondera icya kabiri icemera kuba zotora inyishu nagira nsubire nibutsa abarundi canke bene wacu baduserukira baba muri leta canke ahandi muri opposition yuko uburana ntiyicira urubanza iyo wituye abagabo urashinga uritwara ukanda ibyo urondera ariko ntiwicira urubanza urorera ko wumvira uwundi bamwumvirije rero bagaca urubanza bumvise ntibacugo wipfuje ubwa gatatu nta cyizere coba muri iyo nama izoba ngira ngo ni uguca bugufi ko twasabye abagabo ko bajya inama ngo badufashe umukuru w'igihugu cya uyahora mukuru cya Tanzania yashinzwe kuba umuhuza akamara inshuro 5 zose ahamagara abarundi ku ya gatanu akandika icegeranyo
agashikiza bakuru be bamutumye ko ntazi birimo sinubwo nta kizere reka turorere umukuru wa ubuganda agishikiriza abandi bakuru bihugu kumbure nitwamenye ibiri muri ico cegeranyo tuzomenye ico va muri gitovamo naye handi ubu titwotege iminsi abagiye kudukirira urubanza abagiye kutumviriza ngo nta kizere kizovamo gusa no gutuka abagabo dukwiye kubireka kagerageza kuburana ico tubifuza ku mahoro ingene amahoro yacu yoza tukabereka inzira twabona ni nziza nabo bakagira ati n'ubundi twamwumvirije inzira mwuhurira ko tubona ko ari ariko tidukira urubanza abo twituye ngo batwujurize nibaza ko ibintu bihambaye cyane rwose
egome mushya ntahehe onezimana ndubimana mwebwe ku bwanyu ibintu mwifuza ko byopfundikirwa muri iyo nama y'abakuru b'ihugu n'ibi mukane gato umuntu
ikindi cya mbere twifuza ni uko bogondoza abarongo igihugu cy'u Burundi bakareka gufata ubuzima bw'abarundi nk'igikinisho canke ibibazo bihanze u Burundi nk'ibibazo batoriye inyishu kandi bariko barabitera uko vyagiye bifatwa minenengwe niko vyagiye bikomera kandi uko bikomera niko bigenda bibera biba akananira abahinga
ego mina mu ambassadeur Edouard Bizimana ibintu mwifuza ko byofundikirwa muri iyo nama n'ibihe umuntu umwe
ni baza yuko no hava mbesha mbuze ibyo no nifuza kuko duhava dufata ibyifuzo tubigire ukuri kuko abo nabo twashinze abashinga ntahe twashinze ico gikorwa cyo gufasha abarundi kuza baraganira nabo kubera umuntu abatarimwo ntawuzi nabo ngene bariko baravyitegurira mugabo nibaza yuko abarundi natwe dukwiye kwikuramo ico kintu hari ikintu mu Gifaransa bita le complexe de coloniser sinzi mu Burundi ngene no kivuga kugira ngo umuntu arashobora kubisanisha na kujya bavuga yuko akimuhana kazi imvura ihise erega abarundi barafise ububasha no gushaka bwo kwitorera inyishu ku bibazo bafise kandi umuntu aravye ubu ingene biriko biragenda kenshi nibaza ko amahoro ari mu Burundi abarundi nibo babishatse abanyamahanga babishatse
ambassadeur Gamariere ndaruzaniye namwe nyine icyo kibazo mukanya gatoye cyane rwose umuntu umwe ibintu mwifuza kuvyona ngo ugware bi
mushya ntahe ambassadeur Bizimana ngiye arabivuze nitwosaba abagabo kutwumviriza mutwongera tubabwira ingene bacira ubana iyo tuba tufise inyishu titwari kubarondera sabarondeye kuko tutagira inyishu ubu rero ko bakoranye tubatega amatwi nibatubwira urubanza baciye tuzobashimira dukuri ziba tubariye n'ivyaba ari vyo hanze tubashimire tubasabe ko twobandanye vyacu nabo bakavamo mugabo tubumvirije
ego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanye kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Syriac niwe neza
niwe
muri hega Syriac
bo ngene ngai Bujumbura
akazi na Kirundi
akazi na Kirundi ni kwa nini nahazo
nahazwe duka ku ijambo ikibazo cimbuye
bo iki nagomba mvuga ni bibijanye n'iyi nama izabaye bakuru b'igihugu y'abakuru b'ibihugu ku itariki nenga 30 kuvuga nta kintu gishasha kizoba kije guhindura mu Burundi kuko inama ya mayabaye nta kintu kinini yigera ifata ni kuvuga nabo nyine n'ico bazovuga bazoba ari nko gusaba bari cyumvira ciwabo kandi urabona mu Burundi twambo twifite n'ingorane bamwe bavuga ko amahoro ahari abandi bahugira yuko intambara turi mu ntambara
dika tubazi mushana he onezima ndubimana nawe nyine agira cyavuze ko bishikijwe na Syriac
jewe cyo shora gushimikira ko mu byo numvise nuko hari abantu ariko bavuga ko hari urubanza rwashinzwe abakuru b'igihugu mu karere nta rubanza n'umwe nta muntu n'umwe yitwaye sinzi ko leta y'u Burundi yagiye kwitwara muri urwo rwego ariko sinibaza ko SNRD cyangwa batavuga rumwe na leta y'u Burundi bagiye kwitwara n'abitwaye bitwaye muri centre ikukira akarere mugane bitwaye mu nama y'abakuru b'ibihugu
ya ambassadeur Edouard Bizimana nkuko onezima bivuze ndubimana abarundi bashaka kwicarana bagatora inyishu z'ibibazo bibatandukanya cyane cyane abantu bishobora bavuga ko izo ndyane kenshi na kenshi zaduka imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora ikibazo cyo kugira ngo abarundi baje hamwe bumvikane ni ikibazo mubona ko abarundi bonyine bashaka kwitorera botorera inyisho
cyane birashoboka kandi turamaze kubibona hariho amanama menshi abantu bicaye hamwe bakaganira hanyuma bagatora inyishu z'ibibazo bitari bike n'ubu ntacobuza ariko nagomba mvuge yuko turavye kahise kari hafi cy'igihugu cacu nitwibagire yuko umenga tugomba gufata yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kitagira amategeko ico rero turakwiye kucikuramwo.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Tugaruke ku nkuru yerekeye Uburundi. Twabamenyesheje ko tugaruka ko aha barimye b'umuceri umwonga wa Nyavyamo mu Kirundo bavuga ko biteze umwimbo udashemeye mwirima ry'umuceri riheruka gakoko ka ry'umuceri guhera mu mizi niko kabangamye ico gitegwa muri uyo mwonga watunganijwe ekijambere ku miliyaridi zishika kuri 15 mu mafaranga ya marundi ibindi kuri ngo twumvize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umwonga wa Nyavyamo uri hagati y'amakomine ya Ntega na Kirundo mu ntara ya Kirundo ku mwanya wa mbere woguruye cyese n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umaze gutunganywa ku mahegitari angana amajana 538 buri gihe umuceri urimwe abahinga mu burimyi bw'icyo gitegwa bari mu batunganyije uwo mwonga baharura ko ushobora gutanga amatoni arenga 5,000 ugashobora kurimwa kabiri mu mwaka. Uno munsi abanyagihugu barimira muri uwo mwonga bavuga ko umwimbo witeze ushobora kutaba mwiza vyose bitegwa n'agakoko kabangamiye icyo gitegwa.
Duteganya umwimbo ubu ukuntu tubibona kubera iyi ntakora kondo umwimbo uzoba mukeya gose ego umwimbo ntushobora kuba cyane kuko benshi urabona nk'iyi zone ya kabiri twararimishije dutahira imvune y'ukurima urabona ko n'ubu haguye ngaho ntitwigeze dutera twataye kuvunika kurima ni zone igira gatanu naho benshi bararimye ntakora kondo bakorera ko nta muceri urimo gakoko akoko kitwa ntakora kondo kandi rero ugatwaye nko ku musozi ntakora kondo iraguruka
urabona ntakora kondo uteye umuceri iraririye nta muntu azi ikintu bivako nubukoko nyene buri mu fyondo kandi burafise amababa
abarimyi barasigura ingene ako gakoko karya ico gitego
kajya mu mizi hagasenye imizi umuceri ukaca wumva
iyo umuceri yinjira mu gishitsi irarya nubu turiko turabagara dusanga imizi cikaguritse ntaca nimbagura kuko jeho numva umeye byarandiye n'umutima hacandaga fata hacandaga cizose hacante shira mwishyase kujyanze ndatorera ndabitora ikarya imizi yose kagacagagura umuceri cha wumuhagara
umuti barangiwe n'abajejwe uburimyi warakoreshejwe yamara bene kubukoresha bavuga ko atacu uriko urafasha cyane ari nako kurondera ubundi buryo bwo guhangana nako gakoko
boza bakagiti bagapima ubwo bukoko bakareba iki umuti wo buronka mugabo nta muti uhari uko iyo haba hari umuti hariho umuntu uzenye umutegetsi umwe ngaho mwonga yabona umuturo uhari aba yarabwihishe wewe warako aragerageza bikanka imisazanye yose nta n'umukica ahubwo umugambi batoye no kubutora bakabushira mu mashashi bagashira hahe naho bukapfa
uko nabibona beshe baratora bakaza barashyira mu dushashi badutora nya duko kadushyira mu dushashi ugasanga nk'umuntu yishyize nko kudutora araheza karo muga nk'uwarekeranye nyene tibizovabwa hari umwe nyene akaguma nk'ameze ngaha mu barabara nyene
kiretse ako gakoko kabangamiye igitegwa cy'umuceri muri uwo mwonga ibanki y'Afurika ijeje iterambere yatanze uburyo bwo gutunganya ifata nk'uwa mbere mu karere ka Afurika y'ubuseruko uyu mukenyezi we ashikiriza n'indi ngorane ishobora kubuza umwimbu mu gice kitari gito muri uwo mwonga
urabona nibyo wibonera urabona nka waho usanga hameze neza hambaye none urabona kimirima yose bigaragara kubera iki ni ibintu bibiri icya mbere ni ntakora kondo ni duteye kuje ikigira kabiri batubwira ko ari uburimbi ngo guba butegwa n'amazi ashushe atavamwo kuko ayo mazi ntagira iyaja ntamanuka ntatemba ntagira gute aguma aho nyene mu ndimiro turafise umwohero rero ngahajya batakoze amazi agumamwo nk'uburuzuye amazi yabuze iyaja atagumyamwo ngaho nyene ashushe umuceri ca wuma wowe
ubuyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo busigura ko ako gakoko gatuzwa nuko abakorera muri uwo mwonga barimiye rimwe bose ivyo bigatuma kabura ibigunda n'ibishanga vy'urudengeri kabandanya kurondokeramwo abarimyi basabwa kurimira ku gihe kimwe bakabandanya banakoresha n'umuti barangiwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi kurimira rimwe uwo mwonga mushasha bizotuma ugenda urakamuka buke buke ako gakoko nako kakazoca kagenda kazimangana buke buke ubwo buyobozi bumenyesha ko amazi yireka azohabwa inzira mu gice kigira kabiri cyo gutunganya uwo mwonga mu mugambi bise Patared mu Kirundo muri arko rw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
urakoze Jean Bosco rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twa twafite kuri isaha dushimye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Matagoma yegeranije ibiganiro twashije kuri isaha wabihagarariye ni yagiye manage kuri micro yari Fidel Niyongabo mugire bihe byiza mu mandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.